Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye bucya. Ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Impunzi zo muri Uganda zifite impungenge z'imvururu na bene gihugu mu nkambi zitandukanye.
Ubirevye nkatwe nkano dutuye nta gihe imanza zisiba hoca amezi nk'abiri cyangwa atatu hatabaye imanza z'abataka n'impunzi bari ngo barapfa nk'amazi cyangwa se todukwe dusenya.
Uyu ni umwe mu mpunzi zicumbitse mu nkambi ya Rucinga mu majyepfo ya Uganda. Perezida Paul Kagame avuga ko abashaka guhungabanya u Rwanda batazabigeraho. Amwe mu mashyirahamwe yigenga yo mu Burundi akorera hanze y'igihugu avuga ko iminsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye yabayemo ihonyanga rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Naho mu kiganiro Amerikana turarebera hamwe amateka magufi y'ibiganiro mpaka hagati y'abakandida bashaka kuba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru n'andi yose twabateguriye ni mukanya mugume hafi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyzi Bigirimana, mikroni yawe.
Urakoze Thomas. Muri Leta Zunze za Amerika ejo mu ijoro kuwa kabiri, Perezida Donald Trump azohagararira abarepublikane mu matora yo mu kwezi kwa 11, na Joe Biden azohagararira abademokrate muri ayo matora nyene. Mu ijoro barahanganye mu kiganiro babazwa ku bibazo bitandukanye. Icyo kiganiro cyabereye muri Leta ya Ohio mu gisagara cya Cleveland gica kumbonera kure aho abanyamerika amamiliyoni bari ku mateleviziyo bumviriza kugira barabe uwo bazohitamwo mu gihe bamwe baza baramaze gutora. Cyabaye ikiganiro cyaranzwe no guterana amajambo, kudahana umwanya no kutihanganirana aho umwe n'undi bahanganye ku bibazo bijanye no kubasha kurongora igihugu hamwe n'ubwizigirwa. Ibibazo byagarutswe ko ni bijanye no kwivuza, kurwanya ikiza cya corona, ibyerekeye amatagisi hamwe n'ivangura rifatiye ku rukoba. Joe Biden yakunze kwagiriza Perezida Donald Trump ko yananiwe gukingira abanyamerika ikiza cya corona, mu gihe Trump yavuze ko iyo atugara imbibe Amerika ibimaze gutakaza abanyagihugu barenga abamaze gufa ubu. Ubwa mbere Donald Trump na Joe Biden bahura amaso mu yandi mu kiganiro cya mbere kibahuza. Igisirikare cya Sudani cyaratanguje isekeza ejo kuwa kabiri ryo kwaka ibigwanisho abitunze bitisunze amategeko mu gihugu gikwirakwiyemo inkoho inyuma y'intambara zamaze imyaka hagati y'abene gihugu. Haraturiwe ibigwanisho 3,000 ejo kuwa kabiri. Lieutenant General Ibrahim Jaber Ibrahim wo mu kanama karongoye igihugu ivyifata kibanza yavuze ko igihugu casinzikaye bikwiye kandi ko ingingo zikomeye zigiye gufatwa kugira ibirwanisho ntibigume mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira. Hari gihe byari ko biraturirwa mu ikambi ya Hager al-Assar iri ku birometero 200 mu buraruko bw'umurwa mukuru Khartoum. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe rigenzura ibirwanisho bito bito bwerekanye ko Sudani yarimwo ibirwanisho 2,760,000 bitunzwe bitisunze amategeko, ni ukuvuga inkoho 6 kuri buri abantu 100. Igisirikare cya Sudani cyavuze ko ibirwanisho byaturiwe ejo kuwa kabiri byatanzwe n'abantu ku bushake bwabo mu kiringo cy'imyaka 3. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryatangaje ejo kuwa kabiri ko rigiye gutanguza amatohoza ku maraporo mashasha y'ibyaha byo gusambanya abakenyezi n'ayandi mabi yakozwe n'abakozi baryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byaha byoba byarakozwe n'abakozi ba OMS bari mu mugambi wo kurwanya ikiza cya Ebola. Amatohoza ya mbere yakozwe n'ishyirahamwe ry'abagira neza Thomson Reuters Foundation ifise icicaro mu Bwongereza yasanze ibyo byaha byakozwe mu gihe cy'ikiza cya Ebola hagati y'imyaka y'umu 2018 na 2020. Ayo matohoza yasanze kandi n'abakozi b'ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF, ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières, Oxfam, World Vision na OIM ndetse n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri RDC barabigizemo uruhara. Abategetsi bajeje umutekano muri Leta Zunze za Amerika baragabisha ko ubugizi bwa nabi bw'intagondwa zo mu gihugu hagati bubangamiye amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kuza. Umutegetsi umwe yavuze ko ibi biza byiyongera gucuka kibi kiasanzwe mu banyepolitike, imigumuko y'abasivile hamwe n'abanyamahanga bajuragiza Abanyamerika mu kubaha amakuru atariyo. Ikigo cy'inyamira mabi cya FBI hamwe n'ubushirangaji bw'intwaro mu gihugu hagati bavuga ko ayo mabi atera yiyongera uko igihugu cegereza igenekerezo ry'amatora. Iri gabisha ryari ryaragizwe ibanga ariko ubushikiranganji bw'umutekano bwahisemo kubishyira ahagaragara. Perezida Donald Trump mu ndwi iheze yaranze kwemera ko azotanga ubutegetsi mu mahoro igihe yotsindwa n'uwo bazohiganwa Joe Biden.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Muri Uganda, mu ntangiriro z'uku kwezi, impunzi yo mu nkambi ya Rino mu majyaruguru y'igihugu n'umuturage umwe mu bayituriye barishwe mu mirwano y'impande zombi bapfa amazi. Ni inkuru ya Inyashius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Uganda.
Ukurikije ibitangazwa na Leta ya Uganda, imvururu ziherutse kuba hagati y'impunzi n'abaturage mu nkambi ya Rino yo mu majyaruguru y'igihugu ni kimwe mu bimenyetso yuko Uganda yonyine itashobora guha impunzi zisaga miliyoni ibyo zikeneye byose kandi n'abaturage ubwabo itabahagije. Bityo Leta ikiye mu kigo gishinzwe impunzi akabisaba abaterankunga kwihuta gutanga imfashanyo ikwiye ku mpunzi zose kugira ngo zigabanye igitutu ku by'ubutunzi bwa Uganda bigenewe abanyagihugu. Musa Echweru ni minisitiri ushinzwe impunzi mu gihugu.
The poverty that is prevalent among the districts that are hosting refugees compounded by the poverty.
Ati ubukene mu baturage mu turere ducumbikiye impunzi hiyongeyeho ubukene bw'impunzi ubwazo nibyo birimo gutuma haduka imvururu hagati y'izi mpande zombi. Urugero n'ubwicanyi bw'abantu bagira kuri 10 buherutse mu nkambi ya Rino yo mu majyaruguru y'igihugu butewe n'imvururu zaturutse ku kurwanira amazi hagati y'abaturage n'impunzi. Hari hasanzwe umugezi wavomwaga n'amago y'abaturage agira kuri 100 ariko kubera ubwinshi bw'impunzi uyu mugezi usigaye ukoreshwa n'amago agira ku 400. Igitutu ku bintu bikenewe mu buzima nk'amazi nibyo bitangiye gutera ikibazo gikomeye.
That can degenerate to violence.
Uretse aho majyaruguru y'igihugu aho imvururu hagati y'impunzi ituruka mu gihugu cya Sudani y'Epfo hamwe n'abaturage zahitanye abantu 10 nk'uko minisitiri abivuga, imvururu zisa nk'izi zitangiye no kugaragara mu zindi nkambi mu burengerazuba bw'igihugu zicumbikiye cyane cyane impunzi ziva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi hamwe no mu Rwanda, nk'uko impunzi ziri mu nkambi ya Rukinga zabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Ubirevye nkatwe nk'ahantu dutuye nta gihe imanza zisiba ho canga amezi nk'abiri canga atatu hatabaye imanza z'abataka n'aba n'impunzi bari ngo barapfa nk'amazi cyangwa se todukwe dusenya. Hariho ahantu hari imisozi haruguru yacu irimo amashamba ariko
kirazira kubura impunzi kuba wogira gute woja gusenya muri iyo misozi y'abanya Uganda.
Je numva novuga nk'abo nimbari mu majyaruguru utubwiye ya raporo bayitanze ubwo bateba kwebwe twabahaye raporo y'uko dusenya muri Tanzania bafashe abantu babaka amagara barabafunga impunzi zifungiwe muri Tanzania ameza 6 bazihora inkwi zagiye kurondera inkwi kandi zidusinda ibiti ivyo abanyawo kujya bagande biraho byuzuye ubwo rero bishwe babaho izo nkwi n'amazi abarenganije abaho ibyo nako duhora.
Izi mvururu zitangiye gutuma hatakara ubuzima ku ruhande rw'impunzi n'abaturage zanatumye ikigo cya Leta gishinzwe impunzi kiyambaza abaterankunga barimo banki y'isi yose hamwe n'indi miryango mpuzamahanga bifuza ko basusumira hamwe igisubizo cy'ubukene mu turere ducumbikiye impunzi no gushyigikira impunzi n'abaturage. Hari imyanzuro bagezeho.
We have concluded in this steering meeting that refugee management.
Ati mu nama twagize na bamwe mu bahagarariye imiryango mpuzamahanga twemeranyije yuko gufasha impunzi ku isi hose ari akazi gasangiwe na bose. Abaterankunga ntabwo bagomba kwirengagiza yuko kubera ko Uganda yabaye intangarugero mu gushyiraho uburyo budasanzwe bwo gufasha impunzi byatumye izingana miliyoni 1,400,000 zihungira muri iki gihugu. Icyo akaba ari ikibazo kuri Uganda itakwifasha yonyine nk'igihugu. Dukeneye imfashanyo ikwiye kuri izi mpunzi kugira ngo habeho amahoro hagati y'impunzi n'abaturage. Iyi mfashanyo niyo gukoresha mu guteza imbere iby'uburezi, iby'ubuzima bwiza, kubungabunga ibidukikije hamwe n'imibereho rusange y'impunzi abanyagihugu baturanye n'izi mpunzi.
Health management both in for the refugees and the host community.
Ukurikije ishami rya Rundi ryita ku mpunzi UNHCR, Uganda icyumbikiye impunzi ibarirwa kuri miliyoni 1,400,000 kandi ko igihugu gicyumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika, kandi ko kubera amategeko yoroheza impunzi izo mu karere zose zikunda kuza muri iki gihugu. UNHCR yumvikanisha ko Uganda ishyira mu ngiro imishinga isesuye ifasha impunzi mu kuziha ibyo kuzifasha mu gihe gito by'ubutabazi hamwe n'ibyo kuzifasha mu buzima busanzwe kugira ngo zimere nk'abanyagihugu birimo imirima yo guhinga no kuzemerera gushaka akazi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ejo bundi kuwa mbere, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda batazabigeraho. Yari mu nama ya komite nyobozi y'ishyaka ayoboye FPR Inkotanyi riri ku butegetsi Kigali. Ni inkuru ya Eric Bagiruwubusa.
Ari mu nama ya komite nyobozi y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, Perezida w'u Rwanda icyarimwe na Perezida w'iryo shyaka Paul Kagame yavuze ko muri rusange icyorezo COVID-19 cyagize ingaruka ku nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu. N'icyorezo gikomeje kuyogoza isi yose muri rusange kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019. Ku ngingo y'umutekano w'u Rwanda, Perezida Kagame yabwiye abari bateraniye mu nama y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ko abo yisabara kare bagiye bananirwa kwihanganira imibereho bagahunga igihugu maze bagera mu mahanga nabo bakavuga ko bazagaruka barwana nk'uko FPR Inkotanyi yabigenje mu rwamba rwo kubohora igihugu. Perezida Kagame akavuga ko ibyo bintu bihabanye.
Hari nabibeshya rero, bagiye bibeshya bakavuga ngo bariya se RPF bariya bose bakiri bato bageze batya bararwana bahindura ibintu gutya, natwe niko tuzabigira. Ntabwo ariko bigenda kubigira bikagukundira, ugomba kuba uri mukuri. Ntabwo wapfa kubikora gusa ngo nanjye ndakora nk'ibyo bakoze bariya bakabavuga amazina ngo ntibagiye bari abana. Kwanza bagiye bate? Bagiye bate? Hari habaye iki? Yagenze gute bagaruka? Cyatumaga bashaka kugaruka cyangwa cyatumaga bahera hanze cyari iki? Aho hari byinshi cyane.
Umukuru w'u Rwanda mu ijambo rye yagejeje ku bari bateraniye mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi, yanagarutse ku bantu bamaze iminsi bafatwa ubu bashinzwe ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Anavuga ko hari n'ababiguyemo.
Byagiye bikemuka, hari abari babirimo bagiye bafatwa, abananiranye gufatwa, bamwe babigwamo, abandi baracyakomeza gutegura guhungabanya igihugu. Ariko ibyo navugaga ni ubutumwa mbaha aho bari hose, ko ubundi bashatse gushyira mu gaciro bacisha makeya by'uko bibwira ko intambara zose zitsindwa. Ntabwo ari byo, abazitsinze cya gihe ubu nibwo bazitsinda kurusha.
Kuvuga ko bazatahuka mu mugambi wo guhirika ubutegetsi Perezida Kagame abereye ku isonga, akavuga ko izi ari inzozi no kuzirota ubwabyo bitanashoboka.
Nzagaruka nk'uko n'abandi baje ngitere ndwane mbavaneho nshyireho ibyo nshaka. Ubundi nibyo ngibyo, ntabwo ari byo, kuko no kubirota ubundi biragoye. Burya hari byinshi abantu barota kubera ko binashoboka. Ariko ibi byo kandi mpora mbabwira buri munsi, bibaye imyaka 20 n'ingahe, iyo umuntu akubwira ukanabona ariko ugakomeza wanga kubona igikwiye kuboneka, ugakomeza utumva kandi ufite amatwi yumva ariko ntiwumve kubera ikiri mu mutwe wawe. Ariko ibyo ngibyo sindi bubitindeho nabyo. Ukuri kurigaragaza ntabwo ujyaho ngo ugumye kuririmbe ubundi kurigaragaza.
Perezida Kagame kandi yongeye guhamagarira buri munyarwanda hari hose gutahuka ku bushake, kuko avuga ko mu Rwanda ari amahoro, ariko anibutsa ko ushatse gutaha kumananiza bidashoboka.
N'abandi bose ureba bo hanze bari hanze abanyarwanda bakindi n'abake nta nubwo ari benshi nk'uko bari bameze icyo gihe batubwiraga mu cyaro cy'ubuzima. Bo turabakangurira buri munsi, tubabwira ko bakwiriye gutaha hari iwabo, kandi uburyo bwose buriho bushobora kwerekana ko nta munyarwanda ukwiriye kuba ari hanze cyangwa abahanze. Buri wese ubishatse abifitiye uburenganzira yataha kandi akagira amahoro. Ariko ushatse gutaha avuga ngo genda tahanya, nshaka kuba iki, nshaka kugira ntya, mugomba kubyemera niyo byaba binyuranye n'amategeko, niyo byaba binyuranye n'ubuzima bw'igihugu. Uwe ni watubwira ngo ya ntabwo ari.
Kuva mu mwaka ushize wa 2018 kugeza n'ubu, mu nkiko z'u Rwanda haraburaniramo amatsinda y'abantu batandukanye baregwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abo babarizwaga mu mitwe ya FDLR, FLN na P5 ihuriweho n'amashyaka atanu n'ihuriro nyarwanda RNC ivugwa ko yashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasirimo. Uwavu buheruka gufatwa akazanwa mu Rwanda ni bwana Paul Rusesabagina, wari ukuriye impuzamashyaka MRCD ari nayo ifite umutwe wa FLN witwara gisirikare. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakunze gushinja ibihugu bituranye byarwo, aho ni Burundi na Uganda, ko bimubitera inkunga barurwanya. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika irimo irashaka abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda kugira ngo bagire icyo bavuga ku byo Perezida Paul Kagame yavuze ko abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda batazabigeraho. Ntiturabasha kugira uwo tubona, turacyashakisha. Radio Ijwi rya Amerika. Amwe mu mashyirahamwe yigenga y'Abarundi akorera hanze y'igihugu avuga ko abantu barenga 200 bishwe mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Leta yo ivuga ko abakoze ibyaha bose babihanirwa. Ni inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yimitswe itariki 18 ukwezi kwa gatandatu no mwaka, ubutegetsi bwiwe buramaze gukwiza iminsi 100. Amashirahamwe yigenga n'inani zayo aguriyemo ayahunze igihugu yashize ahabona icegeranyo kivuga ko iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ryabandanije muri ico kiringo. Ku bwabo mu kiringo c'amezi atatu kirenga ko iminsi mike hishwe abantu barenga 200 abandi baranyuruzwa. Anshere niko yagize atwara ari igiteka rimwe muri ayo mashirahamwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ababangamiwe cyane arabakekwa kuba abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu.
Aho abantu bashika 203 bishwe, abantu 16 baranyuruzwa amazima yongo, 78 barashurasuzwa ku nguvu, 39 barasinzikarizwa ubuzima imwe twita torture, 313 nabo barahagarikwa bidaciye mu mategeko. Nta mugwi n'umwe w'abantu ucubahwa, kuko muri abo 203 bishwe harimwo abafasoni 26 n'abana 26. Muri 16 nabo banyurujwe, hakaba harimwo abafasoni 2 n'umwana umwe.
Nabo biruko abakora muri ico gisata bari mu gihugu bobo siko babibona. Gerard Hakizimana atwara Foricon F y'icyamarigwa n'ikimenyane na kamwana wa mama yatangarije Ijwi rya Amerika ko kuri leta nshasha abakoze ibyaha ahubwo basigaye babihanigwa.
Twebwe turabye nyine cyo mukuru w'igihugu kuva agiye ku butegetsi nk'ishyirahamwe rikorera mu gihugu cy'u Burundi rihari agataka kazi na muntu, turemeza ko ibyo agataka kazi na muntu byifashe neza kandi nta mwezi zitari nke zatewe. Cyerekana ko agataka kazi na muntu kateye imbere nuko hakibwa za manza zikibiriraho iyo hari umuntu akoze ikosa akarihanirwa. Hamare tukabazwa ishyirahamwe novuga ko batayikora mu gihugu, bamwe bariko baratyoza igihugu mu kuvuga agateka kazi na muntu bagombye kurenganya abantu na cyane cyane abicishije mu binyoma kugira bikunde berekane ko ibintu bitagenda.
Twagirageje kurondera umushikiranganje jeje gushigikirana imibano agateka kazi na muntu no kongana kw'ibitsina umupfasoni Imelda busabushimike turamubura umukozi wo muri ubwo bushiranganje ajeje wagateka kazi na muntu yatubwiye ko ari mu nama ico bikoze uwo mukozi yatubwiye ko ubushiranganje bujeje wagateka kazi na muntu ataco bukivuga kuri bene ayo maraporo bufata ko ara y'ibinyoma no gutyoza igihugu yemeje ko ibitari bike biriko birakogwa n'inzego zibijejwe harimo mugwi w'igihugu ujeje wagateka kazi na muntu CNIDH hamwe n'ibiro vy'umuhuza w'abarundi kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe gusa kundwi heze perezida Evariste Ndayishimiye yari yerekanye ingene abona agateka kazi na muntu kifashe mu gihugu mu kiringo c'amezi atatu amaze atwara igihugu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu perezida Ndayishimiye yarahumurije abanyagihugu ko leta rongoye atacitazokora ngo ibakingire abakora bene ayo maraporo yabishuye ko arabashaka kuvugira abakoze ibibi gusa
akateka kazi na muntu nibiraba leta ihamagarirwa kwama imisi yose ikingira abantu bahuye nibibi uno munsi niba bashavuga gateka kazi na muntu nibatubwire bati hari haba victime nakana ntimwigeze mushaka gucura ubanza kugira ngo banezegwe mugudosanga bari ko bavugira abakoze ikibi baje kuvugira abapfunzwe bari ko baraburana muga ntibigira bibuka bati bamwe bapfa ubwo leta iri kwirabavugira leta rero mugabo mu byo bayisaba no kugwanya kudahana umuntu akoze ikibi mu gihugu ategerezwa guhanwa rero sinumva uwo muntu rero asiga yakunda bene igihugu kurusha na leta
icyo bikoze amashirama yigenga yashize ahabona iyo raporo iyo yamenyesha ko mu matohoza yayo yasanze abahohotera abandi bakingirwa ikibaba
suko biri mugabo mu misi ya mbere twovyita ko yari amavamuhira vyaribonekije aho imera kure abapolisi bamwe bagiye bahagarikwa mugabo naho nyene ugasanga hahagaritswe bamwe batumwa mugabo aba batumye badahagaritswe igituma ayo mababandanya yongerekana nuko abakora ya mabi bahabwa impigi aha twovuga imbonera kure twovuga abapolisi
ibiharuro vyabishwe abanyurujwe canke bafunzwe muri iki kiringo vyongerejwe n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bibonekeje mu bice bitandukanye by'igihugu cane cane mu ntara za Cibitoke bubanza na Bujumbura zifatanye n'ishamba rya Kibira hamwe no mu Rumonge no mu Mugamba mu bumanuko bw'igihugu umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahakana ko atarabarubera bateye igihugu ahubwo ko arabagizi ba nabi abicanyi basanzwe bitwaje ibigwanisho Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho munyemerere mbagezeho ikiganiro Amerikana kivuga ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo Mwaramutse neza abakandida babiri mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika President Donald Trump wo mu Republicani n'uwahoze ari Vice President wa Republika Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrate baraye bakoranye ikiganiro mpaka cya mbere kuri bitatu bazagirana mbere y'amatora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa 11 gutaha Abandi bakandida umutegarugori Joe Jorgensen w'ishyaka Libertarian, Howie Hawkins wa Green Party n'abandi nk'abatandatu bigenga bo babuze amahirwe yo kuza muri ibi biganiro kubera ko ibipimo bikorwa mu baturage kugeza ubu byerekana ko batagejeje ku majwi 15% komisiyon ikoresha ibiganiro iheraho kugira ngo itumire ababizamo Ibi biganiro mpaka byabaye umuco gusa muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari itegeko nta na hamwe mu itegeko nshinga cyangwa se mu yandi mategeko biteganijwe biba bita kuri televiziyo na radio n'imbuga nkoranyambaga uko birimo biba mureke turebere hamwe muri make cyane amateka y'ibiganiro mpaka hagati y'abakandida bakomeye biyamamariza gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaze mu kiganiro Amerikana Imaka kuri televiziyo hagati y'abakandida banyuma biyamamariza gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye bwa mbere mu 1960 ariko kuva icyo gihe kugera mu 1976 ntazongeye kubaho mu 1960 abakandida bari babiri John Kennedy wari senateri wo mu ishyaka ry'abademokrate na Richard Nixon wo mu ishyaka ry'abarepublikani wari vice president w'igihugu Ayo matora yatsinzwe na John Kennedy ikiganiro cyabo cyakoreshejwe n'ibigo bya televiziyo bitatu ABC, CBS na NBC. Impaka zo mu matora atatu yakurikiye zo zakoreshejwe n'ishyirahamwe ry'abategarugori batora ryitwa League of Women Voters. Mu 1976 abakandida bari babiri, Gerald Ford w'umurepublikani wari perezida w'igihugu na Jimmy Carter w'umudemokrat wari warabaye guverineri wa leta ya Georgia. Jimmy Carter niwe waje gutsinda aya matora. Mu 1980 abahanganye ni perezida Jimmy Carter, Ronald Reagan w'umurepublikani wari warigeze kuba guverineri wa leta ya California na John Anderson wigeze kuba depite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu wiyamamazaga yigenga. Nta shyaka yarimo. Amatora yaje gutsindwa na Ronald Reagan. Mu 1984 abakandida bari babiri, perezida Ronald Reagan na Walter Mondale w'umudemokrat wari warigeze kuba vice perezida w'igihugu. Ronald Reagan nanone niwe watsinze aya matora. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Impaka kuri televiziyo hagati y'abakandida perezida yo guhera mu 1988 kugeza ubu zo zikoreshwa na komisiyo ibishinzwe, The Commission on Presidential Debates. Iyi komisiyo yashinzwe mu 1987 n'amashyaka yombi abiri akomeye, abademokrat n'abarepublikani, ariko irigenga. Ikura ingengo y'imari ikoresha ku bantu ku giti cyabo, bayiha amafaranga ku bushake bwabo. Mu 1988 kandida George H.W. Bush w'umurepublikani yari vice perezida w'igihugu yahanganaga na kandida Michael Dukakis w'umudemokrat wari guverineri wa leta ya Massachusetts. Bush niwe watowe icyo gihe. Mu 1992 abakandida bari batatu, president George H.W. Bush, Bill Clinton w'umudemokrat wari guverineri wa leta ya Arkansas na Ross Perot umucuruzi w'umuherwe wiyamamazaga ku giti cye. Bill Clinton niwe watowe. Mu 1996 president Bill Clinton yashakaga manda ya kabiri, yarahanganye na kandida Bob Dole w'umurepublikani wari senateri mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Bill Clinton yarongeye aratorwa. Mu 2000 vice perezida w'igihugu Al Gore w'umudemokrat yahanganye na George W. Bush w'umurepublikani wari guverineri wa leta ya Texas. Bush yatsinze amatora. Mu 2004 president George W. Bush yapiganwaga na senateri John Kerry w'umudemokrat. Bush yarongeye aratorwa. Mu 2008 ba senateri Barack Obama w'umudemokrat na John McCain w'umurepublikani barahanganye. Obama niwe watsinze amatora. Mu 2012 president Obama yapiganwaga na Mitt Romney w'umurepublikani wari warigeze kuba guverineri wa leta ya Massachusetts. Obama yarongeye atsinda amatora. Impaka zo mu 1980 hagati ya perezida Jimmy Carter na guverineri Ronald Reagan nizo zarebwe kuri televiziyo n'abantu benshi mu mateka, bari miliyoni 80,600,000. Naho izarebwe n'abake nizo mu 1996 hagati ya perezida Bill Clinton na Bob Dole, bari miliyoni 46,100,000. Ariko muri rusange impaka zose zarengeje abaturage miliyoni 60 bazirebye kuri televiziyo. Mu magambo make, izi mpaka zibera kuri televiziyo zanditse mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abakandida bazisobanuramo imigambi yabo mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'abenegihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza kudusangiza hamwe n'abandi banywanyi b'Ijwi rya Amerika, yakitugezaho maze tukamutumikira. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. Nibyo turacyari kumwe ariko tugeze ku musozo w'ibiganiro byose byo muri iki gitondo iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi ndabashimiye cyane mugira umunsi mwiza murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.